urumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeza ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ninjye uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro cy'amagara y'abantu mukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhereza 12 twabateguriye umuziki tubaye tubararitse. Dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse Eugenia, mwaramutse namwe inshuti z'ijwi rya Amerika. Aloise Bigirimana niwe ari kuri mikro. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakunguni amenyesha ko ashimishwa n'imibonano ya politiki yabaye hagati y'Abarundi yarusha muri Tanzania kuva ku magerekerezo ya 21 gushika kuri 24 z'uku kwezi kwa gatanu. Imibonano yari ihagarikiwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Tanzania, Benjamin William Mkapa. Ban Ki-moon arashimishwa n'ingingo yafashwe n'umufasha yo kubandanya imibonano n'abatabashije kuba kumwe n'abandi muri ibyo biganiro byabaye i Arusha. Ban Ki-moon amenyesha ko umuti w'indyane za politiki zimaze umwaka uzobonekera mu biganiro bihuza bose bishingiye ku kubahiriza ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'i Arusha. Aheraheza asaba ONI ko yofasha mu byankenerwa bikenewe n'ibiro by'umuhuza nk'uko biri mu cemezo 2279 cy'umwaka 2016 cy'inama ya ONI ijejwe amahoro n'umutekano. Abahinga mu by'ubuvuzi baharugwa ku 150 barateye umukono ku rwandiko rusaba ko inkino za Olympique zitekanijwe kubera mu gisagara cya Rio de Janeiro muri Brazil zo kunguruzwa ku yandi makinekerezo canke zikungururizwa mu kindi gihugu kubera ikiza cya Zika. Abo bateye umukono kuri urwo rwandiko n'abahinga bava mu bihugu birenga 200 muri Ambabarira bakorera mu bisata bitandukanye by'amagara y'abantu. Bamenyesheje jo ku munsi wa gatanu ko kureka izo nkino zikabera muri icyo gihugu cya Brazil ko bari ukutitwararika amagara y'abantu. Mu bateye umukono kuri uwo rwandiko harimwo uwahoze ari umuhanuzi mu by'ubushakashatsi mu biro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Dr. Philip Robin. Urwo rwandiko rusohotse mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryo ryatangaje ko atakibuza ko izo nkino zitunganywa mu kwezi kwa munani kuri imbere muri ico gihugu cya Brazil. Abo bahinga baranegura OMS ko ishyira imbere inyungu zayo aho kwitaho amagara y'abantu. Ngomenya ko Brazil kiri mu bihugu byo muri Amerika y'amajefo bivugwamo uwo mugera wa Zika. Mu gihugu cya Iraq abantu baharugwa mu bihumbi baterekwa leta y'ico gihugu barihereje amabarabara ejo ku munsi wa gatanu basaba ko hogira igihindutse muri politiki y'ico gihugu. Abasirikare ba Iraq babirayemwo babatera ivyuka bikoroza amosozi ndetse baranarasa amasasu hejuru kugira babashwiragize. Imyerekano nk'iyo yarabaye no mu ndwi iheze, abantu bane barahasiga ubuzima mu gihe bariko bagomba kwinjira mu nyubakwa ikorerwamwo umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu. Uwo mushikiranganji wa mbere nyene Haider al-Abadi yasavye kwiyo myerekano yoburizwamwo kugira bareke gusamaza abasirikare ba Iraq basanzwe bariko bagaba ibitero ku barwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu mu gisagara cya Faruja muri ico gihugu cya Iraq nyene. Igisata cishiramwe mpuzamakungu n'icita ku magara cita ku mpunzi murambabarira HCR kiratabariza impunzi n'abimukira bari mu Bugiriki kw'ico gihugu kibafashe nabi cyane. HCR ibabazwa nuko izo mpunzi zisanzwe ziri mu buraruko zibayeho ubuzima bubi isaba leta y'Ubugiriki kuzimurira mu bindi bibanza byiza. Ako kamu HCR igateye mu gihe impunzi zishika 8,000 benshi bamuka mu bihugu bya Syria, Afghanistan na Iraq bimuwe muri indwi bakuwe mu gisagara cya Idomeni ku rubibe ico gihugu gihana na Macedonia bimurirwa mu yandi makambi atandukanye yo mu buraruko bw'Ubugiriki. Umuvugizi wa HCR Melissa Fleming amesha ko bamwe muri izo mpunzi barundanirijwe mu mazu abikwamwo ibikoresho by'amahinguriro hatagira imwe muzikwiye. Amisha kandi ko harangwa ubukene bw'ibifungurwa, amazi, utuzu twa sugumwe ndetse n'ibindi. Haseri saba leta y'Ubugiriki kubarundirira ibindi bibanza byiza no kubaronsa ibyantenegwa bakeneye mu buzima. Mu gihugu cya Kenya naho abantu 12 baramaze guhitanywa n'ikiza cya korera kuva mu kwezi kwa kane. Umuryango w'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières mu Gifaransa umenyesha ko hari abarwayi bashika amajana 8 bamaze kumenyekana ko bafashwe n'ico kiza mu mezi ashika 17. MSF itangaza ko iki kiza kije mu gihe hari iyindi ndwara yitwa chikuyunga iterwa n'imibu ivugwa muri ico gihugu ca Kenya.
Turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Turabara mukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi bibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ugutunza udukoko tubangamira ibitegwa ni ngombwa kuneza y'ugukingira amagara y'abantu. Tumwe mudukunda kwibonekeza cyane akaba ari nk'ibinyabwoya, inzige, impongwa n'ibinyugunyugu nk'uko bimenyeshwa n'igisata cya ONU cyitaho uburimyi n'ubworozi FAO. Inkurikizi ni gabanuka ry'umwimbu bituma abantu babura ibifungurwa nk'uko icyo gisata kibandanya kibimenyesha. Mu bihugu bitari bike vyo ku isi harimo n'ivyo muri Afrika, bene utwo dukoko turabangamira cyane imirima n'amashamba. Akarorero ni mu gihugu cya Zimbabwe, aho amahegitari agera ku 8 y'ibitegwa hamwe n'ayagera ku 3 y'ubwatsi bw'ibitungwa yononywe n'utwo dukoko mu mwaka w'ibihumbi 2014 nk'uko bimenyeshwa n'igisata cy'igihugu cy'Ubufaransa kijejwe ubushakashatsi mu bijyanye n'uburimyi INRA. Iyo bene utwo dukoko duteye amashamba y'ibiti turatuma ibiti bikura nabi kugeza ku rugero rw'ibice 50% nk'uko ico gisata cyo mu Bufaransa kibandanya kibimenyesha. Inkurikizi ni inzara ivuye kwigabanuka ry'umwimbu nk'uko igisata cya ONU cyitaho uburimyi n'ubworozi FAO kibimenyesha. Udukoko nk'ibinyabwoya turabangamira kandi n'abantu. Udukoko nyene turanateza ingorane mu bihimba by'ihemero aho binashika umuntu akahandurira n'ingwara ya asima nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe rikora ubushakashatsi byerekeye uburimi ARS byo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tumenyeshe ko utwo dukoko twibonekeza mu bihe bitandukanye, tumwe tuza muci utundi tukaza mu gihe cy'urushana. Icyo twamenya kandi ni ukwihindagurika ry'ibihe naryo riba imwe mu ntandaro y'ikwiragira ryatwo hirya no hino nk'uko bimenyeshwa n'igisata cyitaho ubushakashatsi mu byerekeye uburimyi n'iterambere byo mu gihugu cya Kamerune IRAD. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cyacu kira cuno munsi turabira hamwe ivyerekeye ugutuza udukoko tubangamira ibitegwa n'ingaruka ku magara y'abantu. Iri jwi mwumva ni jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira. Mukwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go muri zone Rusagara ya komine Kigamba mu ntara ya Cankuzo. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika rutugira ico kogwa kugira udukoko tubangamira ibitegwa n'amagara y'abantu bitwame twaduteye. Ruganira na mugenzanje Kaisa Liliane Inamahoro.
Mu bubiko ho kwama hariho imiti y'ugupompa igihe duteye abanyagihugu.
Bota baragendura baraba ko byo usubira kugaruka hanyuma bakaca baturonderera ivyo bikoresho amapompa n'imiti.
tukibubona twimenyesha abijejwe kugira abashe kupoma
twogerageza ko boshobora kudufasha tukagwiza abagronome kubera hari gihe bishobora kuba nk'abantu tuba mu misozi ugasanga ibyo binyambwa yavyarateye ariko ntituronke umuntu ashobora kudushikira imbere niwo muti ntituronke
no himiriza leta yuko yobwira abajejwe indima ko boza baratembera kugira ngo barabe yuko imirimo y'igihugu yifashe neza
twobanza tukamenya yuko guhonya ibidukikije ari byo bibi ariyo nkwezi y'amarere haca haba ihindagurika ry'ibihe bikaca bituma utwo tunyabwoya dushobora gutera.
Ugutuzu dukoko tubangamira ibitegwa bikogwa mu buryo butandukanye hamwe abarimyi basabwa gukoresha imiti bagapompa ibitegwa biba vyatewe nkuko bihanurwa n'igisata citaho uburimyi IITA co mu gihugu ca Nigeria. Ariko rero ugukingira isindimwa no kurima imbuto zishobora kurinda bene utwo dukoko nayo ni nzira nziza byo gukingira ibitegwa nkuko bihanurwa n'igisata citaho uburimyi muri Afrika Agents for Food Sovereignty in Africa info zikaba aruko imiti imwimwe ikoreshwa mu gupompa utwo dukoko ivangwa nabi n'abadandaza canke igakoreshwa nabi n'abarimye. Insiguro kandi nukutamenya ingaruka mbi ku magara y'abantu bafungura ivyo bitegwa hamwe n'ibikoko birisha ahaba hapompe iyo miti nkuko igisata afsa kibimenyesha. Duhi jambo mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro adushikiriza itohoza atugirira kubijanye n'itera ry'ibinyabwoya ku bitegwa n'ingaruka ku magara y'abantu muri komine Kigamba y'intara ya Cankuzo.
Haje binyugunyugu bikagumuka munyuma rero haca haza ubunyene muvuga ngo n'ubunyabwoya mbwa nari ngungu.
Ibinyabwoya byo mu bwoko bw'udukoko twonona imirima byarateye muri commune Kigamba intara ya Cankuzo.
Buca burahonya ibintu bagiye bihotera birenga ati nta na kimwe birogira. Iyi mpinduka rero tuyibonye ubu munyuma.
Nkuko twavyiboneye bibangamira cana amababi y'ibiharage, imitoto y'ibitoki, uburo, amateke n'amababi y'ibiti. Ihindagurika ry'ibihe ryibonekeje muri uku kwezi kwandamukiza ni intandaro yavyo nkuko bivugwa n'umuyobozi w'uburimi n'ubworozi muri iyo ntara Berikimase atunga Imana. Umwizero muke wo kwimbura ni uri mu banyagihugu. Jane niyo nkuru umurimi wo kumusozi Kigamba agacimbiri gasange atwiganira ko bafise ubwoba bufatiye kunza rishobora gutera mu bantu n'ibitungwa mu misiri imbere. Uwo murimyi yemeza kandi ko yamaze iminsi ataja mu mirima akibibona kugutinya kw'ivyo binyabwoya vyo mujya. Mariko Mudende n'uyundi murimi twayaze atubwira uko vyagenze mu murimi we.
Yo byararihije kose hamwe bitera umuntu inzara umukobwa intawe basoromye barahebye urumva ko byanyagatamwe ibinyo umuntu yaza kubisoroma gute yarahebye nyine nta wasoromye.
Uguteba gutuza ivyo binyabwoya vyateye ni intandaro irandagata yavyo mu mirima muri commune Kigamba. Abahinga b'indimo bahaserutse bateba vyamaze kugwira nkuko umunyagihugu waho Epitasi Tangishaka avyidoga. Abandanya yemeza ko ikena ry'abafundi b'indimo ku mitumba ari indi nkuri kizigwirirana y'ivyo binyabwoya. Aha ni mu gihe vyaba ngombwa ko banyagihugu aribo bipomera imirima kandi atabumenyi babifisemwo. Ibintu biruko mu gihe kandi atabikoresho bari bafise vyo gupompa hakoreshejwe ipompo isanzwe ikora ku bitungwa kandi gakora ku mutumba wose nkuko umukenyezi mwirimizi Jane niyo nkuru abandanya bitwiganira. Vyongeye n'umuti warakeshe umuti dimetowate wapompa ivyo binyabwoya wabaye muke biba ngombwa ko bikora ku muti w'ibitungwa Adrice Bon nkuko uyu mufundi w'indimo Philibert Sindayihebura avyiyemerera.
Nkubura bona kano gace gasigaye novuga ko umuti sigaranye tani nusu yiritiro ishika fise umuti mukeye cyane gose aha hije bataki barungi kuwundi nukuva ko ndashamba nza guhagarara gye duca dukora ico turonse ubwo bangaho turabwamana mugabo kubera tubana n'abanyagihugu turabwira bakaba bari guri umuti ujye bapomesha inka iyo tutararonka umuti bagatangira mu mirima mugabo urumva hari gye biza ari attack iteye ubwo bacanuga sanga nta munyagihugu bashobora kubyishoboza leta idashizemo ingufu ngo bazane imiti myinshi.
Ugutererana abarimyi mu kugwanya udukoko tujyindimo ninzitizi mu kudutuza bikwiye. Esperance Nzitonda umurimyi wo kugacimbira ingunduzi yidoga avuga ko batakurikiranywe muri ibyo bikorwa byo gupompa. Muri rusangi abarimyi bemeza ko batamenye neza urugero bageza ko mu gupima uyo muti. Amakenga yabo nuko uyo muti ushobora kugira inkurikizi mbi ku bitegwa no ku magara yabo nkuko bibandanya bivugwa n'uyu murimyi Esperance Nzitonda.
None umunahubwa ati ngutora umuti uwo muti bwa mentura na ubona ntuwuzi woza gutora umuti gute akatazi kundi bawupompa rero cyo baciza nuko bo wuduha bagaca badukurikira bakatwubwira ati ehe bapompa gute bagira umuti ungana uko sinzi tuzi nguva ngo namazi n'upompa wonye havyo tuzi mu gihe cyo kwishaka gupompa muke cyangwa tugapompa mwishi cyangwa ugasanga ufise n'ingaruka mbi ku bantu bako barawupompa ari tutabizi.
Ehe tumenyeshe ko ibibanza bimwe bimwe bitashoboye gupompa akarorero ni nko mu mashamba ari naho ivyo binyabwoya vyahereye imbere yuko bitandukira imirima nkuko bivugwa na Anatole Nkunzimana umuhinga w'indimo muri commune Kigamba. Tumenyeshe ko intara ya Cankuzo yibonekezamwe ingorane z'ukudafungura neza. Buramatari w'intara ya Cankuzo Desire Njiji aremeza ku mwimbu ushobora kuzogabanuka.
Ubu turabona neza naho umwimbu uzogabanuka si ntibiteye ubwoba cyane kwerwa bunyabwo yakorera ko kibazo cyaciye cyo tugutorega umuti. Twamaze kuvugana n'umuyobozi w'iminugorozi yaciye abanda yayihotira ku rondera imiti kuko usanga kesha atari minshi cyane gose. Navuga ko imiti yabonetse n'ubaca bihutira abantu kugira ngo hapamugwa bukoko maze urandana n'imizi kugira ngo ibitegwa bibanda imizi neza bene igihugu ntihave bicwa n'inzara. Nuko mamaze kwivuga nibyo araho bugicibonekeza baracahari ni imiti usanga ari mike mike itacikwira mu mirima yose korazi usanga nyego ko afise imirima myinshi ariko tukenda buhoro buhoro kwibonetse niko tuyitwara mu makomine.
Mwomenye yuko makomine yose agize intara ya Cankuzo yasinzikajwe n'ibinyabwoya kuva mu kwezi kwa kane kiretse komine ya Gisagara.
Uruhara rw'amareta n'amashirahamwe yigenga ni ntangere mu gutunza udukoko tubangamira ibitegwa hamwe n'abantu. Amareta asabwa kuronsa abarimyi imiti yo gupompa aho hose hibonekeje bene utwo dukoko nk'uko bihanurwa n'igisata cha ONI citaho uburimyi n'ubworozi ku isi FAO. Vyongeye yoshiraho kandi n'ibigo bikora ubushakashatsi kuvyerekeye kutugwanya hamwe no gukinga biciye mu gushiraho ibitegwa shobora kurinda bene utwo dukoko nkuko FAO ibandanya ibihanura. Amareta yobandanya shigikira amashirahamwe yo mu gihugu hagati abasanzwe afasha muri ico gikogwa. Akarorero ni mu gihugu ca Canada aho leta yatanze amafaranga yababa imiliyoni amajana ne na 46 y'amadolari mu ntango z'uyu mwaka kwishirahamwe ikora ibijanye no gutuza bene utwo dukoko. Iyo mfasha nyo ikaba yatumye iryo shirahamwe rishobora gushira mu ngiro imigambi yaryo yo gukingira ibitegwa hamwe n'amashamba. Ariko kandi amashirahamwe yigenga nayo yofasha mu gutanga uburyo mu gushigikira imigambi y'amareta. Akarorero ni mu gihugu cha Madagascar aho igisata cha ONI kijejwe iterambere plude cyahaye leta ifashanyo y'amafaranga y'amanyamerika agera ku miliyoni 40 nimwe mu mwaka w'2013 mu kugwanya ibinyagoya vyari vyateye nk'uko amakuru dukura muri ico gihugu abivuga. Dusubire duhakanya mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro adushikiriza ikiyago yagiranye n'umuyobozi ajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cankuzo Berkimas Hatungimana.
Hatungimana Berkimas ndabaramukije.
Amahoro nyako mu menyesha makuru.
Ikibazo c'udukoko dutera imirima n'ibitegwa cifashe gute muri ino ntara?
Turiko turapompa kandi turiko turaraba aho tumaze gupompa kunya bwoya burapfa buraheza bukaza buragabanuka. Gusa ingorane duhura nuko amapompa dusanzwe dufise dukoresha mu gupompa kuko ubunya bwoya buri cyane cyane ku biti hejuru no ku byatsi birebire cyane iyo pompa ntishikana umuti. Tuca dutegerera ku mirima no ku byatsi byegereye imirima n'uce tuzaza tugapompa.
Gutegera bwamaze kumanuka hasi ubwo sugutegera amazi yamaze kugera kure
nta kundi twoshobora kubigira kandi twoshobora kuduga hejuru kubite ngo dushikane ho muti gusa twarabwiye abarimyi n'abafundi bindi babaduserukira ku mitumba yuko misi yose ku mugoroba no mu gatondo bazinduka barabiye ko ubunyabwa bwa butari kubibonekeza ku mpande z'imirima bakaca bapoma
abanyagihugu twayaze bamwe muri bo ntibazi ningene bakoresha urya muti ivyo mubivuga kwiki
oya sinova ko twakibateranya kuko no muti bafise n'izo twobahaye
kuba ni kimwe mu gakushobora kubipompa bavugaho yuko atabumenyi bafise bw'ingene bapompa
bari bazi yuko ari abafundi ibintu bateza kuza gupompa ariko turiko turaraba umufundi imwe ku mutumba umwe niyo kwira imirima y'abenegihugu bose cyo tuma tubasaba n'abakagira kigoro
arabo twayaze batubwiye yuko kubera kutamenya gukoresha neza uwo muti batazi yuko bakoresheje mwinshi canke muke ivyo mubivuga kwiki
tugi gipimo twabahaye na masese abiri bavanga ni litiro y'amazi ya pompa nazo bafise nyinshi zijama amalitiro 10 y'amazi nuko bako baca bashiramo amasese 20 y'umuti muri amalitiro 10 y'amazi
ni giki kibemeza yuko uko mwabibasiguriye ariko babikurikije
kibitwemeza nuko turiko turaraba raporo dukura mu bitumbi bitandukanye aho bamaze gupompa ubwo bunyabwoya henshi burapfa
mugereranije agahombo kazoshobora kukuhaba kubijanye n'umwimbu uko bakangana gute
turindiriye kugira tuzobanze twimbure tugereranije umwimbu twari tworonse nitwabona hari cyagabanutse ko niho umuntu bavuga ati kumbure inorogaruka ryo mwimbu ryavuye kuri bwa bukoko cyabwavuye kuri iki niki niki nakiriye
hatunga imana Berkimas umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cankuzo ndabashimiye
yego namwe ndabakengurukiye
Arakoze Kaisali Liliane ina mahoro kurayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mategato mukumviriza indirimbo sagamba ihayageza uburundi yaririmbye na Leon Ngabo Kwibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no gutuza udukoko tubangamira ibitegwa n'ingaruka ku magara y'abantu gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Nagomba mbaze igituma ubwo bukoko butera ubuterwa niki kugira butere iyo mirima
utwo dukoko dukunda gutera ibitegwa akenshi dukunda kwibonekeza iyo ibirere bihindutse no kuvuga harya ariko arakanya usanga tugwiriranye mu kirere
mbaza ndakwishura
ubwo bukoko mu mirima mu bitegwa byose tutera hano mu Burundi ni gihe mirima ibangamirwa cyane par rapport y'ibindi bitegwa
ibitegwa bikunda gukubangamirwa nacyo dukoko cyane cyane umuntu yovuga ibiharage amababi y'ibitoke isoya n'amababi y'ibijumbu cyane cyane ni bitegwa bigitwe n'amababi muri rusangi
mbaza ndakwishura
muganga kuri utwo dukoko tuba twariye amababi yo hejuru ntitujye igitegwa kiri munsi cyizi kuri ivyo bitegwa byikira mu kuzimu nk'amateke nyimbati n'ibijumbu tubifunguye nta ngorane dushobora kugira mu magara yacu
biya byo hejuru n'ibyo byo byononekaye muri rusangi kenshi biya byerera munsi y'umukuzimu ntacu bavyabaye kuko bavyakingiwe n'isi
Gwaruka n'umunyere muganga Anita Munyana arashishikara kuba insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
muganga ni gute ikinyugunyugu kivamo ikinyabwoya
ikinyugunyugu kugira kigwirirane burya kirarondoka naco nyene ubwa mbere kiraza kigatamagi kashi amayamagi ukasanga ari ku mababi hejuru ayamagi araheza agakura agatanga ikinyabwoya arico giheza kikaba ikinyugunyugu yo cakuze neza kuko ikinyabwoya kiratangura ari cana kigaza kigakura gushika naho kiba ikinyugunyugu vyukuri
mbaza ndakwishura
Nanjye nashaka ndababaze cyo dukoko dushobora kutwononera imirima igihe dushobora kuziramo kari gihe cy'urushana cyanke mu gihe haka uruzuba nshaka mudutahuze igihe ubwo bukoko buzi
dukunda kuza kenshi iyo hatangwe gukanya dubonye dutangwe kwibonekeza mu bice bitandukanye by'igihugu dukunda gutera ibitegwa na cane cane iyo habaye hinduka y'igihe iyo ubushuhe bugabanutse kugira hatangwe gukanya
Ikiganiro nikira cy'ijwi rya Amerika n'ubunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
Nizihe ngwara zishobora gufata abantu nk'ito dukoko twabaye twinshi hagati mu gihugu.
Kenshi na kenshi ni ingwara zo ku mubiri aho to dukoko twatondereye uhurirwa ukagira uduherehere ama kenshi na kenshi iyo biyagadije araheza akabyuka mu dukomere tubasindikariza umubiri.
Mbaza ndakwishura.
Muganga twagira tubaze kujya kuntu kinyabwo yakikuriye ubabwa ku mubiri. Ni gute gituma ubwo bumara bugusasata? Hoba harimo ubumara muri cyo kinyabwoya.
Oya ntigifise ubumara ahubwo uravye utuntu tukozwe kinyabwoya usanga twujuje utwoya twinshi usanga umuntu twishinze ku mubiri hama tukajyana cyane gose turababa cyane.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayu gwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke kumviriza indirimbo sagamba ihayagiza Burundi yaririmbwe na Leonce Ngabo Duhi jambo abanywanyi bacu Nadine abimusongati akavuga ko amazi imyaka ibiri afise ingorane yo kutaja mu butinyanka akifuza kumenya ico vyavuye ko muganga Anita Munyana duheri nyishu Nadine
Nadine wi musongati ndakuramukije kugira ndagufashe nibazo byinshi no kubaza no kubaza nti mbega none urubatse hari ubujye bwo gutandukanya imvyaro wowe baragiye ko mbega wowe baratwaye ndahamu ikavamo ikiri ntoya hama bakakoza mu gitereko eka nibazo byinshi no kubaza rero nico gitumaga Nadine ndagusavye yuko wogegera umuganga cyane cyane abandi bitaho amagara y'abakenyezi mukayaga bishimitse araheza akagazo gutuma ibipimo abonye ko bikenewe hama agaheza kaguha umuco wigituma utakibona ubutinya nka nyuma y'imyaka ibiri
nuko musanze mubizi ikiganiro cyacu tukiyangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka utanga insiguro ku myibutse y'abasokuru bo hambere uno muso uvuga uti akabigira kabizi kajya imboga karitse bikubwiye iki
woba washatse kutwigisha ko ushobora kuba ibyo ofisi yuko wabijya kose ushobora kububona ukuntu uri kurarondera ibindi
bikubwiye iki
umuntu arashobora kuba atunze nk'ubugiye nk'ukubana akutsimanya bikenye no kuvuga ngo rero yuko ababigera bibona mu bariko aratiganya kugira ngo intazo kwicwe n'ikigoye
bikubwiye iki
akabigira kabizi kakimboga karitse bagombye kutwereka ko hariho abantu b'ubwenge ashobora gutanga ibintu canka kabigurisha mugabo yisigarije adashobora kubisanzaza nuko umuntu wese yogira ubwenge muvya tunze akabiziganya ntasesagure
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese nari ko muradukurikirana mu kiganiro kira. Uno munsi tukaba twashimikiye kugutuza udukoko tubangamira ibitegwa n'ingaruka ku magara y'abantu. Shimiye Kaisa Liliane. Ina mahoro yafashije gutororokanya majwi mu ntara ya Cankuzo nasize inyuma D Diane ndonse yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri buhundi voa@gmail.com canke murungi ku butumwa bugufi kuri 79 93 79 kuri micro yitwa Amerika yari jewe Alan Eve Irankunda ndabifurije amahori wanyu.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isa